Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabaramukije mwese bwakeye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Eshanu nagendesheje bityo ramaze akaba nkora ibintu bimeze gutyo nkabangiye ku gasozi nkabangiye akaba habaye amatongo nkaba nta n'ahantu naba nkaba niyambaza inzego zibishinzwe kugira ngo zizafashe kugira ngo mbashe nanjye gusubira mu buzima busanzwe.
Uwo ni umuturage wasenyiwe n'imvura ya Kigali mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye ikibazo cy'imirire mibi muri bamwe mu bana mu Rwanda turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Aloyizi baramutse neza.
Maramutse Ejeni, ndamutse n'inshuti z'Ijwi rya Amerika. Tuyahere kuyavugwa mu karere. Perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania John Pombe Joseph Magufuli agiye kugendera igihugu cy'u Rwanda ku magenekerezo ya 6/7 z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka w'2016. Ni ukuvuga uno munsi wa kane n'umunsi wa gatatu n'umunsi wa kane murambabarira. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro byo kumenyesha amakuru muri leta ya Tanzania, Magufuli azoba yitabye ubutumire bwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abategetsi uko ari babiri batekanya kugiranira umubonano aho bazoganira ku bibazo bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Mu gihe uru rugendo rubaye urwa mbere Magufuli agize mu mahanga kuvaho ashikiriye amabanga yo kurongora Tanzania, byerekana ko Tanzania gitumbereye gukomeza ubucuti n'ibihugu bibanyi. Tukiri kuyavugwa mu gihugu cya Tanzania, ico gihugu nyene kimenyesha ko kigiye gukora amatohoza akomeye kuvyagirije ivyagirizwa abasirikare bacu bari mu nteko za ONU za MONUSCO zagiye kugarukana amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare bagirizwa gushurashuza abakenyezi ku nguvu. Ibyo byashikirijwe n'abategetsi ba Tanzania ejo ku munsi wa kabiri. Abasirikare ba Tanzania ni bamwe bari mu nteko za ONU za MONUSCO ziharurwa ku 18,000 bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugarukana amahoro, bakorera mu buseruko bw'ico gihugu mu ntara ya Beni iri muri Kivu y'uburaruko. Ku munsi wa gatanu heze, igisata cya MONUSCO muri Kongo cyatangaje ko cyashikirijwe ibirego bishika 11 by'abasirikare ba Tanzania bafashe abakenyezi ku nguvu. Abakenyezi bose uko ari 11, ayo makuru avuga ko basamye inda, abana 7 baramaze kuvuka, abandi bakenyezi 4 ngo baracibungenze. Igisirikare cya Cameroon kimesha ko kimaze gufata abarwanyi barenga 300 ba Boko Haram cyongera kibohoza imbohe zishika 2,000 mu minsi 5 kimaze kiriko kirahangana n'umugwi w'iterabwoba aho winyegeje hose kumbibe igihugu cya Cameroon gihana n'ibihugu bya Chad hamwe na Niger. General Buba Dobe Creo niwo mu gisirikare cya Cameroon akaba ari mu bakomanda b'inteko z'akarere zagiye hamwe mu kurwanya Boko Haram, amesha ko abagwanyi baharurwa mu 100 ba Boko Haram bamaze kwicwa kandi abantu 2,000 bamaze gukurwa mu byara by'uwo muhari wa Boko Haram. Amesha ko basambuye ikigo Boko Haram watangiramwo inyigisho n'imyimenyerezo ya gisirikare, baranafata naho uwo muhari wabika ibirwanisho n'ibindi bikoresho. Kuvaho ibitero by'inteko zo mu bihugu vya Afrika y'uburengero bigiriwe kuri Boko Haram bitanguriwe mu kwezi kwa 12 guheze, ibitigiri vy'impunzi vyariyongereye biva ku 150 bishika ku 200 muri ico gihugu nyene ca Cameroon. Abakozi nabo bashika 1,000 b'amashirahamwe agarukira ku mbabare bararungitswe muri ico gihugu ca Cameroon gufasha izo mpunzi. Mu gihugu cya Libya, imwe muri leta zibiri ziri muri ico gihugu itangaza ko igiye kwiyunga n'indi leta mu ntumbero yo gushinga leta nshasha ishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Iyo leta y'aba Islamiste yiswe National Salvation Government yasohoye itangazo ryo ku munsi wa kabiri aho imenyesha ko yiyemeje gushira inyungu z'igihugu imbere y'izindi zose kugira amaraso adasiba guseseka muri ico gihugu ahagarare kandi igihugu gisubire kwiyungwa. Iryo tangazo rivuga kandi ko umushikiranganji wa mbere w'iyo leta hamwe n'abandi bashikiranganji bemeye gutanga imihoho kugira ivyo bishoboke. Ariko iyindi leta ikorera mu buseruko bw'igisagara ca Tobruk ntigomba kumva iyo leta y'ubumwe iri kiravugwa. Leta z'umwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu rutura bifise ibyizigiro kw'iyo leta nshasha mu gihe yoshingwa ishobora gushinga ubutegetsi mu gihugu cyose cya Libya kandi kazosubiza hamwe abanyaribiya bigabuyemo ibice ndetse igacitanguza n'urugamba n'umurwi w'iterabwoba wa leta ya Kisira muri ko urashinga imizi muri Libya. Igihugu cha Libya cinjiye mu ruhagarara kuva aho wahoze akirongoye Muammar Gaddafi yiciwe mu mwaka w'2011. Muri leta z'umwe za Amerika zatangaje ko ku mugaragaro ko Salah Abdeslam ari ku mutwe w'ibitero byabereye i Paris mu mwaka w'2015. Kwari umugizi w'iterabwoba ku rwego mpuzamakungu. Iryo tangazo ryasohowe jo ku munsi wa kabiri na leta ya Amerika rivuga ko amatungo yose Abdeslam yoba afitiye muri Amerika ahagaritswe kandi n'abantu bari muri Amerika babujijwe guhanahana amafaranga nawe. Abdeslam yagirizwa kuba ku isonga mu gutegura ibitero byabereye i Paris itariki 13 z'ukwezi kwa 11. Ibitero byahitanye abantu bashika 130. Abdeslam yafatiwe mu bibiri gitariki 18 z'ukwezi kwa gatatu guheze inyuma y'amezi ane yaramaze aronderwa. Iryo tangazo rivuga ko gushika ku ntambuko yo kwita umugwi canke abantu ku gatwe kabo kwari abiterabwoba bituma hacafatwa ibihano kandi n'amakungu agashobora guca atangura kubikorera ko mu guhungabanya ibikorwa by'uyo mugwi canke by'uwo muntu.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru. Nshuti zacu, murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'imvura nyinshi yahitanye abantu 12 mu mujyi wa Kigali mu ntangiriro z'uku kwezi kwa mbere, Ministeri ishinzwe kurwanya ibiza yahamagariye abatuye mu manegeka kwimuka bwangu bagakiza amagara yabo badategereje ko babihatirwa n'inzego z'ubuyobozi. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi adufitiye inkuru irambuye.
Imvura nyinshi yumvikanye mu ijoro ry'itariki ya kabiri ishyira itariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane. Umuntu wese wayumvise yibwiraga ko budacya. Ijoro rimwe imvura yaguyemo yangije ibingana n'iby'imvura yaguye mu mezi arindwi ashize, ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa cyenda k'umwaka wa 2015 kugeza mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Mu mezi arindwi ashize imvura yari yahitanye abantu 13 nk'uko byatangajwe na Ministeri ishinzwe ibiza, isenya amazu agera kuri 300. Ijoro rimwe ryo ku itariki ya kabiri z'uku kwezi kwa kane, imvura yahitanye abantu 12 mu mujyi wa Kigali, isenya amazu arenga 300. Uretse abantu bahitanywe n'iyi mvura, ibikorwa remezo byinshi nabyo byarangiritse birimo ibiraro, imihanda yacitse ndetse n'amashuri yasenyutse. Ministeri ufite ibiza mu nshingano ze yavuze ko leta igiye kugoboka mu buryo bwihuse abasizwe iheruheru n'iyi mvura,
ubundi hakaba kwimura abatuye mu manegeka bari mu byiciro bitandukanye. Hari abimurwa nuko abo leta yafasha abatishoboye, ariko hari n'abagomba kwimuka batagombye kurindira leta. Nk'uko bisanzwe kwihutira gutabara abagezweho n'ingaruka z'ibiza, aha bikaba bisaba yuko mu by'ukuri haba hasabwa n'uko n'amakuru atugeraho vuba.
Abaturage bahuye n'akaga ko gusenyerwa n'imvura, benshi bahanze amaso leta ko ariyo yabatabara. Bamwe baracyari mu matongo. Abandi bamwe mu basenyewe n'imvura yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya kabiri batuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo.
Nze shano nagendesheje bityo ramaze akaba nkora ibintu bimeze gutyo nkabangiye ku gasozi, iwangiye akaba habaye amatongo, nkaba nta n'ahantu naba, nkaba niyambaza inzego zibishinzwe kugira ngo zizafashe kugira ngo mbashe nanjye gusubira mu buzima busanzwe. Bityo ubu nkabacumbitse hanze, nkaba ngiye kuba ku gasozi kuko nta handi naba.
Icyumba, materi, ibitanda, ibintu byose byangiritse. Urabona ko n'amatapi, ibintu byose twasohoye n'intebe byose birangirika. Ibyondo biza bijya mu nzu, amazi yose urayibona ko hose n'imodoka zabuze aho zica kubera ikibazo cy'amazi cyangwa
batwimuye bakadushakira handi twajya gutura cyangwa bakaduha ingurane ariko ntitubashe guhura uko bwije uko bukeye n'ibiza by'amazi.
Niba badafite ubushobozi bwo kuba batwimura kuri uyu musozi kuri aka gasozi mbese bashaka uburyo badukize amazi twebwe twibereho.
Leta irasaba abaturage guhita bimuka mu gihe babonye ko ubuzima bwabo bushobora kujya mu kaga batabanje gushyiraho amananiza. Minisitiri Seraphine Mukantabana uyobora Minisiteri y'Ibiza.
Ntabwo umuntu w'umunyarwanda yakagombye kurindira ko umuntu aza kumubwira ngo ariko hano hantu uri ngo ejo imvura nigwa izakwikira abana. Ubundi nawe wagombye kubibona ukabona ko aho uri ari mu kaga ukimuka, waba udashoboye ugasaba inkunga ntukomeze kwicara. Ibyo ngibyo ni amarangamutima ataraye iki gihe. Babyumve be kugira ikintu cyo guhangana hagati y'abaturage bakeneye kwimuka n'inzego zibasaba kwimuka ngo nimubanze muze munyishyure ngo nimubanze mungire gutya ngo kujya ngo nkune ngende. Urasaba ko wakwishyura uguma aho ngaho amazi aza gutwara n'ose bazakwishyura utariho.
Minisiteri y'Ibiza ivuga ko yashyizeho uburyo bwihuse bwo kugera ku bahuye n'ibiza. Mu gihugu hose hamaze guteganywa ububiko buzajya bwifashishwa mu kugoboka byihuse abahuye n'akaga bitabaye ngombwa ko ubufasha buturuka mu murwa mukuru wa Kigali. Tumwe mu duce tw'umujyi wa Kigali dukunze kwibasirwa n'imyuzure iyo imvura yaguye harimo amazu y'ubucuruzi aboneka cyane cyane mu gace ka Nyabugogo. Mu ihuriro ry'abava mu ntara binjira mu murwa mukuru wa Kigali, impuguke zishinzwe imiturire mu mujyi wa Kigali zivuga ko zatangiye umushinga wo guhanga umuhanda mushya usohoka mu mujyi wa Kigali wakwiyambazwa mu gihe usanzwe wahura n'ingorane zitewe n'imyuzure cyangwa se n'ibindi biza byose bishobora gutuma uyu muhanda udakoreshwa. Abashinzwe ibyiteganya gihe bavuga ko aya mezi azaba mabi cyane ko imvura ishobora kuziyongera bagasaba abaturage gushyiraho ubushishozi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turacyari mu Rwanda, abana 38% mu Rwanda bafite indwara zituruka ku mirire mibi. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko umubare w'abana bafungura nabi ugomba kugabanuka ukagera kuri 18% bitarenze umwaka 2018. Cyakora ku bwa programu ya ONU yita ku biribwa pamu, mu gihe hakiriho inzara mu bantu hakaba hari n'abana badafite ibyo barya, gufungura neza bigoye ariko ngo byashoboka urebye intambwe igihugu kigezeho. Ni mu kiganiro umuyobozi wa pamu mu Rwanda na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi baraye bagiranye n'abanyamakuru. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yarahari.
Mu bushakashatsi bwakozwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buri kumwe n'ikigo kijejwe kuraba ibitigiri hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ibijyanye no gufungura pamu mu mfunyafunyo ku ngo 75% mu gihugu cyose, byabonetse ko abanyarwanda 80% bashobora kuronka ibyo bafungura kandi bagafungura neza, ariko 3% bafungura nabi nayo 17 ntibafungura neza. Ni ukuvuga ko batikwiye mu bijyanye no kuronka ifungurwa za nkenerwa. Innocent Musabyimana n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi.
Ku byavuye mu bushakashatsi rero ni uko 80% by'ingo z'abanyarwanda zihagije mu biribwa, 17% ni icyiciro cy'abanyarwanda ubona bari aho hagati bari hagize batabonye ubwunganizi bamanuka hasi. Bese tuba tugomba gukurikiranira hafi kugira ngo hatagira ikibazo bagira. Noneho akaba 3% tukavuga ko batihagije batabona ibiryo bihagije mu miryango yabo. Icyo ni ikiciro nicyo navuga iby'ingenzi byaturutse muri ubu bushakashatsi.
Ubwo bushakashatsi nyine bwerekana ko abana baba 38% bafise indwara ziva ku gufungura nabi. Ibi biharuro Leta y'u Rwanda yifuza ko bizaba byagabanutse gushika kuri 18 mu mwaka wa 2018.
Mu 2012 twari kuri 43% by'abana bagwingiye mu Rwanda, ariko ubu ngubu nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje tugeze kuri 36.7% by'abana bagwingiye. Ariko ahangaha nkabibutsa ko nk'igihugu twihaye intego ko muri 2018 tugomba kuba twageze kuri 18 by'abana bagwingiye mu miryango y'Abanyarwanda. Ibyo rero birasaba ko tuza gukora ku buryo budasanzwe kugira ngo abana b'Abanyarwanda bagwingiye tugere kuri uwo mubare nk'uko twawemeje mu gihugu cyacu. Ntabwo bituvanaho ko hari ibindi bihugu nka za Brazil byagiye bigera kuri cumi na kabiri buri mwaka byagabanyije ikibazo cy'imirire mibi cyangwa se uko kugwingira n'ubwo rero ko hadayeho imgamba
none birashoboka ko mu myaka ibiri gusa hagabanuka ibice 20% mu gihe hakiri ubukene mu banyagihugu Jean-Pierre Domargery arongoye pa mu Rwanda
Écoutez, ça a été possible dans d'autres pays. Et on sait que le Rwanda est capable de faire des choses incroyables. Regardez les avances.
Zarabonetse ko mu bindi bihugu bishoboka nico gituma no mu Rwanda bishoboka. Ndaba intambwe u Rwanda gwateye mu myaka 10 irangiye. Turazi ko mu bindi bihugu habaye gutera imbere cyane mu kugabanuka kw'ibitigiri by'abafungura nabi. Haraho bashoboye gushika kubice 8 canke 10 ku mwaka. Gusa bisaba kwitanga. Igikenewe gukogwa no gufasha mu gufungura kuraba neza ko abana n'abakenyezi bibungenze canke bonsa bashikira ibifungurwa bikwiye bikwije ama vitamine yose kugira umwana ashobore gufungura neza ategerezwa kuronka ndema mubiri sanganya ngaburo na nkomeza mubiri
on doit avoir accès à assez de calories tous les jours on doit avoir accès à assez de protéines tous les jours et assez de lipides tous les jours
urongoye pam ati
pourquoi les gens peuvent pas accéder à assez de ces macronutriments
ni kubera iki abantu badashikira ibifungurwa byankenegwa ni kubera ubukene mu Rwanda abanyagihugu bose baronka ibyo bafungura baciye mu isoko baronse amafaranga nta kundi ariko hariho ibiriko birakogwa byinshi mu bijanye no kugwanya ubukene muri iki gihugu
Bon alors il y a plein d'initiatives au niveau de la pauvreté.
Ariko leta y'u Rwanda yo iremeza ko ivyo biharuro bazobigabanya cyangwa vyakunda bimwe mu buryo bazokoresha no guhimiriza abanyagihugu uko amabakoresha akarima ko mu kigo bateramwe imboga no gufungura neza ivyo bafise kuko kenshi byabonetse ko hawuze n'inyigisho zikwiye abantu bagafungura nabi kandi ivyo bari gufungura neza babifise. I Kigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
Tujye inama
bityo duhuza ibitekerezo
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Ni muze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu mwanya ukurikira tugiye kubagezaho ibyaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ikiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza tumaze iminsi tuvuga ku matora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amajonjora aracyakomeza imbere mu mashyaka uzatsinda uwari we wese muri buri shyaka agomba kwerekana kare umuntu ushobora kuzamubera vice president guhitamo bene uyu muntu nibyo tugiye kurebera hamwe mu magambo makeya ikaze mu kiganiro Amerikana Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batora perezida na gahunda ye y'ibyo yifuza kubagezaho. Ntabwo rero batora vice president. Ariko kandida president agomba guhitamo ushobora kuzamubera vice president hakiri kare. Ni nk'ikimenyetso abahaye rubanda ku myemerere ye, amatwara ye n'amahame ye. Guhitamo bene uyu muntu ni igikorwa umukandida yitondera cyane. Abanza kureba ibintu byinshi mbere yo gufata icyemezo. Ariko akenshi na kenshi ahitamo umuntu ufite ibyo batandukaniyeho ku buryo bashobora kuzuzanya. Urugero rumwe Barack Obama. Abahanga mu bya politiki bemeza ko yahisemo Joe Biden kubera ibintu bibiri we atarafite. Barack Obama yari muto mu myaka y'amavuko no mu bya politiki. Mu 2008 yiyamamariza manda ya mbere yari afite imyaka 47 y'amavuko naho Joe Biden yari afite 66. Muri politiki, Obama yaramaze imyaka 4 gusa muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho Joe Biden yarayimazemo imyaka 32 yose yari nararibonye rero uretse ubunararibonye kandi dashobora guhitamo ushobora kuzamubera vice president ahereye naho bombi bakomoka tuvuge kandi dashobora kuba akomoka mu majyaruguru y'igihugu agahitamo ukomoka mu majyepfo bityo bityo ariko itegeko nshinga rivuga yuko agomba guhitamo umuntu badakomoka muri leta imwe muri iki gihe si ishyaka rihitiramo kandida perezida ushobora kuzamubera vice perezida kugira ngo biyamamazanye niwe wenyine wihitiramo nubwo bwose ishyaka rishobora kumufasha nyamara siko byahoze mu mateka byatangiye buri muntu yiyamamaza ku giti cye noneho ubaye wa kabiri mu majwi akaba ari uba vice perezida w'igihugu nabyo byaje guhinduka noneho ishyaka rikajya ariryo rihitiramo kandida uwo baziyamamazanya nabyo byarahindutse kandida wa mbere wihitiyemo uwo bazafatanya kwiyamamaza ni Ronald Reagan wo mu ishyaka ry'abarepublikani mu 1976. Icyo gihe yego Reagan ntabwo yatowe n'ishyaka rye kugira ngo arihagarare mu matora y'umukuru w'igihugu ariko urugero rwe rwahise rutangira gukurikizwa n'abandi bakandida bose bakomeye kugeza n'ubu niko bikimeze. Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana. Ese haba harabayeho igihe perezida na vice perezida bakomoka mu mashyaka atandukanye? Igisubizo ni yego. Dufate ingero ebyiri zonyine gusa. Mu 1996 vice perezida yari akiri kandida uje ku mwanya wa kabiri mu matora mu majwi rero bityo abatowe babiri ba mbere muri uwo mwaka baza baturuka mu mashyaka atandukanye. Nibwo rero nyine vice perezida yabaye bwa mbere umuntu ukomoka mu ishyaka ritandukanye n'irya perezida. Naho mu 1864 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari mu ntambara yisubiranamo ry'abenegihugu amajyepfo arwana n'amajyaruguru. President Abraham Lincoln yari uwo mu ishyaka ry'abarepublikani kandi yarakunzwe cyane mu majyaruguru y'igihugu. Yiyamamarije manda ya kabiri mu gihe igihugu cyari gikeneye cyane ubumwe n'ubwiyunge. We n'ishyaka rye bashatse Andrew Johnson wo mu ishyaka ry'abademokrat kandi wari ukunzwe cyane mu majyepfo y'igihugu. Biyamamaje hamwe mu izina ry'ishyaka rishya bahimbye izina rya National Union Party ishyaka ry'ubumwe bw'igihugu. Baratsinze amatora rero barayatsinda Andrew Johnson aba vice perezida w'igihugu, perezida ari uwo mu barepublikani, vice perezida ari uwo mu bademokrat. Naho ishyaka biyamamarije ryabo hamwe National Union Party ryaje guseswa rimaze imyaka ine hagati aho perezida Lincoln nawe amaze kwicwa mu kwezi kwa kane mu 1865 Johnson yabaye umukuru w'igihugu maze arangiza manda batorewe nk'uko amategeko abiteganya. Aha niho havuye icyemezo cy'amashyaka cyo guha kandida perezida umuntu wazamubera vice perezida bahuje ishyaka rimwe kugira ngo biyamamazanye hamwe. Mu magambo make vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagomba gusimbura perezida weguye cyangwa upfuye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika ribageza ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye, ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubushikiranganji bwa Leta Zunze Amerika ujejwe imigendanire Departement d'Etat bwaratangaje abantu 14 baronse agashimwe ko mu mwaka w'2016 k'abafasoni bahaniye ineza y'abanyagihugu. Abafasoni bava ku isi hose kuva mu gihugu cya Mauritania gushika mu gihugu cya Malaysia hamwe n'ahandi. 13 muri abo bafasoni barishikiye kwakira ku gashimwe katanzwe na Secretary wa Departement d'Etat d'Amerika John Kerry. Yavuze ko abafasoni baronse ako gashimwe babaye akarorero k'intwari zitanga ubutumwa butomoye bugira buti nti wemere ibintu bidakwiye kwemerwa canke ngo urindire ko hari abandi bantu bakubera, fata ingingo ishire imbere ubunyakuri n'ubutungane. Yamara mu gihe abafasoni bariko arahabwa ako gashimwe ku biro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe imigendanire, umushinwakazi Ni Yulan ntiyari yaje. Ni Yulan ahanira agateka kazira muntu azwi cyane cyane kubera igikorwa yaranguye cyo guharanira uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kuronka inzu hamwe n'ubwigenge bw'amadini. Kubera uruhara yagize mu guharanira ubwo burenganzira yaradodoberejwe arapfungwa yongera arakubagurwa. naho atari kuriye kuja muri leta z'umunza America kwakira kugashimwe secretary wa department ya leta America John Kerry yaramushimagije. Kerry yagize ati ukuvuga kwiwe atakurya umunwa kwaratumye apfungwa yongera arakubagurwa arakubitwa gushikaho amugara kuva mu kiyungu yungu gushika kumano yamara ivyo ntivyatumye ahagarika urugamba rwiwe arabandanya kugwanira uburenganzira bw'abanyagihugu bo kumurwa mukuru Pekin bose bafise amazu leta ifise umugambi wo gusambura akaba abandanya gusaba ko baronswa amazu yatanguje ibiro bijejwe guhanira gataya kazi na muntu bizokorana n'abashinwa manza mu gihugu cy'Ubushinwa cyose kugira ngo biharanire utungane. Kerry yarongeye agira ati ni Yulan kubera utwari bwawe mu gushira imbere inzira yubahiriza ubutegetsi bugendera ku mategeko hamwe n'ubungane hagati mu Bashinwa turaguteye iteka uyu munsi ku giti cyawe cy'umufasoni afite kandi agendera umwete. Ukuntu leta y'Ubushinwa yafashe nabi ni Yulan niko iyo leta yama ibyifatamwo ku bantu bose bahanira agateka kazi na muntu nkuko ambasaderi yaserukira leta z'umunza Amerika mu gihugu cy'Ubushinwa Max Bocas yabivuze abashinwa manza bubahuka bakagwanira uburenganzira bw'abemera Imana amenyesha makuru abantu birukanywe ku nguvu mu mazu yabo bari bakwiye kwakirwa nk'abafasha aho kwakirwa nk'abansi ba leta. Secretary wa Department ya leta America Kerry avuga ko guhanira gataya kazi na muntu mu bisanzwe bituma igihugu gitera imbere ati ivyo ni bintu bikwiye gutuma ibihugu bihimbaza aho kuburizamwo igikorwa cy'abantu baharanira agateka kazi na muntu nka ni Yulan.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi wacu Haroyizi Bigira Imana hagiye kubageza incamake y'amakuru.
Mu yavugwa mu karere Perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania John Pombe Magufuli agiye kugendera igihugu cy'u Rwanda ku magenekezo ya 37 no kuvuga kuri ni wa 3 n'ejo kwa 4 uko kwezi kwa 4 mwaka w'2016 muri ugo rugendo atekanya kugiranira mubonano na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aho bazoganira ibijyanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Tukiri kuyavuga muri Tanzania igihugu cha Tanzania kimenyesha kandi ko kigiye gukora amatohoza akomeye kuvyagirije byagirizwa abasirikare bacu bari mu nteko za ONU za MONUSCO zagiye kugarukana amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagirizwa gushurashuza abakenyezi ku nguvu. Naho muri Kameruni igisirikare cha Kameruni kimenyesha ko kimaze gufata abarwanyi barenga 300 babo ko hara mucongera kibohoza imbohe zishika 2000 mu minsi 5 kimaze kiriko kirahigana n'uwo murwi w'iterabwoba aho winyegeje hose kumbibe igihugu cha Kameruni gihana n'ibihugu bya Chad na Niger. Muri Libya naho imwe muri leta zibiri ziri muri ico gihugu itangaza ko igiye kwiyunga n'iyindi leta mu ntumbero yo gushinga leta nshashishikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Naho leta z'umwe za Amerika zatangaje kumugaragaro ko Salah Abdeslam ari ku mutwe w'ibitero byabereye Paris mu mwaka w'2015 ari umugizi w'iterabwoba ku rwego mpuzamakungu. Iryo tangazo ryasohowe ejo ku munsi wa kabiri rivuga ko amatungo yose Abdeslam yabafitiye aha muri Amerika agaritswe kandi n'abantu bari muri Amerika babujijwe guhanahana amafaranga nawe.
Urakoze Aloyizi Bigira Imana kuri inshama cy'amakuru. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.